Iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Duhereye nko muri komine ya Kabezi gushika mu ntara ya Cibitoki, turamaze kubura abantu bari hagati ya 10 na 5 na 20 bagandaguwe n'ivyo bikoko vy'imvubu.
Uyu ni Jean-Claude Ndayishimiye, umuyobozi wa pariki y'igihugu y'u Burundi ya Rusizi, ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko mureke duhere ku makuru yo hirya no hino, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Rakoze Thomas, ndamutse na mwibanywanyi b'ijwi rya Amerika. Mukuru w'igihugu cha Zambia Edgar Lungu ejo ku munsi wa kabiri niho yarahira kurongora igihugu nyuma yaho sentare nkuru y'igihugu yankiye urwandiko rwatanzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwasaba guhagarika ivyo birori. Perezida Lungu yari yatsinze amatora mu kwezi guheze, ivyo birori vyari vyitabwe n'abakuru b'ibihugu vyo muri ako karere barimwo Robert Mugabe wa Zimbabwe hamwe na Ian Khama wa Botswana. Perezida Lungu yatsinze amatora ku majwi arenga 50%, ariko Hakiende Hichilema yahiganywe nawe yari yamirije ibyo yavuyemwo, avuga ko yabayemwo utunenge acahitamwo kwitura ubutungane. Zambia kizwi nk'igihugu cakarorero mu vya demokrasi muri Afrika, aho ubutegetsi buhererekanywa mu mahoro n'umutekano, ariko aya matora aherutse aboneka yuko ariyo yabayemwo imigumuko. Ihimbazwa ry'umwaka mushasha ku kirangamisi cha Ethiopia hamwe no kwibuka umunsi mukuru wa Eid al-Adha ku Bayisilamu vyabaye ibidasanzwe ku banyororo bamwe bo muri ico gihugu. Leta ya Ethiopia yaragiriye ikigondwe abanyororo barenga 700 bari bafungiwe mu mabohero atandukanye mu gihugu, abanyororo nabo mu madini ya Isilamu. Bamwe muri abo barekuwe harimwo abari bafashwe bagirizwa kurenga ku itegeko ryo kurwanya iterabwoba ryateye impari muri ico gihugu, bakaba bari bamaze imyaka itari mike mu mabohero. Iryo tegeko ryaraneguwe n'abatari bake bavuga ko leta ya Ethiopia yarikoresha kugira ikinyize abatavuga rumwe nayo. Mwomenya ko abayisilamu muri Ethiopia bagize ibice 33 n'ibice 9% vy'imiliyoni 100 ry'abanyetiyopiya bose, nk'uko bitangazwa n'ikigo c'iperereza muri ico gihugu. Abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ku munsi wa kabiri barahuriye i Mogadishu ku mugwa mukuru wa Somalia. Iyo nama y'umunsi umwe yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu karere ujejwe iterambere IGAD, yabaye inama ya mbere mpuzamakungu ibereye muri ico gihugu hari haheze imyaka irenga 40. Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yarashimishijwe n'iyo nama mu kuvuga ko ari kimenyetso cy'uko Somalia iri kirava mu kajagari imazemwo imyaka itari mike. Abakuru b'ibihugu bari bitavye harimwo Uhuru Kenyatta wa Kenya, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn, Perezida wa Yoweri Museveni w'Uganda, hamwe n'abandi bategetsi bakomeye bo muri Sudani na Sudani yo mu manuko. Mu itangazo ryasozereye iyo nama, abo bakuru b'ibihugu bamenyesheje ko bizeye ko Somalia kigiye gutunganya amatora aho umwidegembyo bose, kandi atawo akumira amatora atekanijwe muri uyu mwaka. Ngomenya ko Somalia caheruka kwakira inama mpuzamakungu mu mwaka w'1974, inama yari yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umuvugizi wa Perezida Salva Kiir wa Sudani y'umanuko yahakanye raporo yagiriza Salva Kiir n'uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar kuba barirundanirije ko amatungo y'abanyasudani y'umanuko afise agaciro gaharurwa mu mamiliyoni y'amadolari. Ni mu gihe abanyagihugu b'ico gihugu bataronka n'ico bashira ku munwa. Uwo muvugizi Ateni Wek Ateni yashikirije jo ku munsi wa kabiri kw'iyo raporo yasohorewe muri Leta Zunze z'Amerika ari binyoma, kandi ari umugambi wo gutyoza Perezida Salva Kiir no kugomba kumukura ku butegetsi. Amenyesha kandi ko perezida Salva Kiir na bamwe mu basirikare biwe bakomeye batagiye mu ntambara mu ntumbero yo kuyigiramwo urudandazwa. Yamenyeshe ko abahanuzi ba perezida mu by'amategeko bariko baraca irya nino iyo raporo. Mwamenya ko iyo raporo yasohowe inyuma y'amatohozwa yamaze imyaka ibiri. Amatohoza yabaye ku buryo bwatanzwe n'umukinyi rurangiranwa w'Umunyamerika mu byo gukina amareresi George Clooney hamwe n'uwitwa John Prendergast ari mu baharanira agateka kazi na muntu. Iyo raporo ivuga ko Perezida Salva Kiir na Machar bakuye ubutunzi bwabo mu mafaranga baguramwo ibigwanisho hamwe nayo bagurishamwo ibitoro. Hano muri Amerika, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kabiri yari mu gisagara cha Philadelphia gufasha umukandida Hillary Clinton asanzwe ari mu karuhuko inyuma yaho bamusuzumiye indwara yo mu mabaha. Muri urwo rugendo, Perezida Obama yavuze ko ashigikiye umukandida Clinton yongera yarongeye kandi aja mu bikorwa byo kwegeranya amafaranga yo gushigikira Hillary Clinton. Abakandida bompi uko ari babiri, Hillary Clinton na Donald Trump batavuga rumwe, batangaje ko bagiye gushira habona amakuru ya avuga ivy'amagara yabo. Shimon Peres yahoze ari umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere wa Israel ari muri koma kuva ejo ku munsi wa kabiri inyuma yaho basanze arwaye bikomeye mu bwonko. Shimon Peres w'imyaka 97 y'amavuko yatwaye mu bitaro ejo kwa kabiri aho arindiriye gusuzumwa mu bwonko. Mu kwezi kwa mbere yari yatwawe kandi mu bitaro ku ndwara y'umutima. Mushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yavuze ko igihugu cyose gikunda Peres kandi amwifuriza gutora mitende. Peres yararongoye Israel mu mabanga atandukanye harimo kuba umushikiranganji wa mbere umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu. Mu mwaka w'1994 niho yaronswa agashimwe kitiriwe Nobel.
Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, Major Rugomwa Aimable yaraye agejejwe bwa mbere imbere y'urukiko rwa gisirikare. Umushinjacyaha yamusabiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Major Rugomwa aregwa kwica umwana w'umunyeshuri w'imyaka 19 witwa Mbarushimana Théogène, avuga ko yari yamuteye ashaka kumwiba. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Mu mwambaro we wa gisirikare, Major Aimable Rugomwa yinjiye mu rukiko ari kumwe na mukuru we bashinjwa icyaha kimwe cyo kwica umwana w'umunyeshuri uri mu kigero cy'imyaka 19 witwa Mbarushimana Théogène. Binjiranye n'ababunganira batatu. Major Karara Inosa wari uhagarariye ubushinjacyaha muri urwo rubanza yabwiye urukiko ko Major Rugomwa Aimable ari we wafashe Mbarushimana akamujyana iwe mu rugo akamukubita, yabona amaze kunogoka akamujyana hanze y'igipangu agahamagara umuyobozi w'umudugudu amubwira ko yishe igisambo. Ubushinjacyaha buvuga ko umuganga wasuzumye umurambo wa Mbarushimana yavuze ko yarakubiswe icyuma mu mutwe inyuma ku buryo wari wamenetse, ndetse n'ubwonko bukagerwaho yari yanakutse amenyo yose y'imbere, ndetse ngo yari yacitse intoki ebyiri urwa kane n'urwa gatanu. Major Rugomwa we yemera ko ari we wishe uyu musore, gusa avuga ko yamwishe arimo kwitabara kuko yari yamuteye iwe mu rugo ashaka kumwiba. Uyu musirikare yabwiye urukiko ko yafatiye Mbarushimana iwe akagerageza gucika undi akamwirukaho, ariko bagenda barwana kugeza ubwo Majoro amukubise undi agahita apfa. Iyi mvugo ya Majoro Rugomwa yashimangiwe n'abunganizi be bemeza ko uwo bunganira yishe Mbarushimana Théogène atabigambiriye kuko yirwanagaho ashaka guhangana n'umujura wari wamuteye. Abunganizi banasabye urukiko ko ubushinjacyaha bwazakora igenzura kwa muganga bakareba neza ikishe Mbarushimana Théogène. Abunganizi ba Majoro bavuga ko bishoboka ko nyakwigendera yaba yari afite ubundi burwayi bwamuhitanye, bakabasaba urukiko ko rwabasabira ubushinjacyaha ibyaha bukagaragaza neza ku muganga w'inzobere kishu uyu musore ariko binyuze mu nyandiko z'abaganga b'abahanga abunganira majoro ndetse na ubwe bongeye gushimangira ko ibyatangajwe n'umuganga washyikirijwe umurambo wa nyakwigendera ngo abusuzume tabifata ukuri kuko uyu muganga atari inzobere muri ibyo mu mvugo igoranye bitewe n'ubumuga bwo kudidimanga afite tsanze imfura mukuru wa majoro uregwa ubufatanye cyangwa urupfu rwa Mbarushimana Théogène yabwiye umucamanza ko atemera ibyo akurikiranyweho kuko we yaje ahuruye kimwe n'abandi baturage ko nta ruhare yagize mu rupfu rwa Mbarushimana nk'uko ubushinja cyabo bivuga majoro Dr Rugomwa yahise abwira umucamanza ko mukuru nsanze imfura afite uburwayi bwo mu mutwe binashimangirwa n'abamwunganira mu mategeko bagaragaje ko ibisubizo yagiye atanga mu mabazwa ye mu bugenza cyane ndetse no mu biganiro bagiye bagirana mu gutegura urubanza bigaragaza ko avuga ibiterekeranye ibyo bikaba ibimenyetso simusiga by'uburwayi bwe bwo mu mutwe uburwayi bwo mu mutwe ubushinja cyane ndetse n'urukiko ntibabwemera kuko bavuga ko mu gihe nta muganga w'inzobere urabigaragaza ibivugwa n'ababuranyi nta shingiro bifite ubushinja cyane bwasabiye majoro Rugomwa gufungwa by'agateganyo iminsi 30 ugaragaza ko ibyaha cyekwaho bikomeye ndetse bishobora kumuhanisha igifungo kiri hejuru y'imyaka 2 kugeza kuri burundu majoro Dr Rugomwa we yahise asaba urukiko kumurekura agakurikiranwa ari hanze kugira ngo abashe kurangiza umushinga arimo gukoreraho ubushakashatsi ugamije gufasha abagore b'ingumba kubona urubyaro aha yavuze ko abagore bagera ku 130 yarimo akorana nabo mu bushakashatsi ubamubuze kandi awafungiye akaba ntacyo yabasha kuhakorera urukiko rwanzuye ku isomwa ry'urubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rizasomwa ejo kuwa gatatu itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi, muri uyu mwaka abantu babiri bamaze kuribwa n'imvubu ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi. Ku bayobozi b'uruhongore kama rwa Rusizi, ni ukuvuga pariki y'igihugu ya Rusizi, zabariye kubera ko bazivogereye mu karere kazo zirishamo. Eloge Wilika neza aratugezaho iyi nkuru.
Uruhongore kama rwa Rusizi ruri mu kiyaga cya Rusizi mu karere k'Imbo mu buraruko bw'ikiyaga Tanganyika niho ku bilometero 10 mu burengero bw'igisagara cya Bujumbura. Urwo ruhongore rufise uburinganire bungana n'amahegitari 10,000 673 rugizwe n'uturere tubiri agace karimo ishyamba rya Rukoko secteur Palmera mu Gifaransa hamwe na Delta aho gace gatumbereye muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Akarere kitiriwe Delta gakikujwe n'uruzi Rusizi n'ikiyaga Tanganyika. Ako karere nyene nako kabamwe imvubu. Kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze izo mvubu zamaze kurya zirica abantu batari bake. Mbega none niko kivyo bikoko birya abantu kandi mu bisanzwe mu buzima bwa misi yose bitunzwe n'ubwatsi birisha. Inyishu tuyihabwa na Jean Claude Ndayishimiye arongoye uruhongore kama rwa Rusizi.
Ibyo bikoko by'ukuri novuga nti ubwa mbere se novuga ko ari byo bigeramiye abantu ahubwo novuga nti abantu ni babegeramiye. Ibyo bikoko itegeko rihari rishinga imbibe z'ugo ruhongore kama zirategekanya akarere kari hagati y'ugo ruhongore kama naho abantu baba canke barima ini zone de transition bayita zone tampo bifise uburinganire bw'amametero 100 impande zose z'ugo ruzi Rusizi. Rero izo metero ntizubahirijwe namba na gatoya ndetse kuzirenga barazirenge baranavogera no hagati mu ruhongore kama nyezina abantu barondera aho bubaka aho barima bivanye n'ibirana by'abantu. Ibyo bikoko rero ni bikoko bisanzwe bijya ubwatsi ntibijya inyama ntibijya kindi cyose bijya ubwatsi n'inkinka. Rero ico gikoko iyo kirishije neza kigahaga kirashobora kurya hagati y'amatona 2 n'inusu n'amatona 3 y'ubwatsi ku munsi kimwe. Ibyo bikoko rero bimaze kuvogerwa hakarimwa aho bitegezwa kurisha ibyo bikoko ntibiheza ngo bisubire kuronka aho birisha bica byicwa n'inzara iyo nzara igahaba izovyara muri byo intuntu n'umubabaro
namwe mu barimye bafite imirimo iruhande y'uruzi rusize bemeza ko aya mategeko batari bayazi uwo mugabo afite umurima w'amatomati n'ivyamwa
myaka ihita siko byari bimeze aya twaje dusanga ngaba harima ndumva no gutegeza kuharima ko niko twasanze kandi nta kuri twogira mu bisanzwe ntubabuza kuhangana gucya anya arusize gora hatwaye hanini cyane oya gora twaye himetero zirenga zishika nka senkane 15 unabura uri yabishije n'amasura yibona siko kwangana kuva kera rutera ruguma rugena rwagura
uko uruzi rusize ruranga inkomba abantu nabo bakavogera himvubu zagenewe kurisha niko zitera imirima
uvuze atonera guse zatone umva turukundo rugira haya nabo ararimye nabo biragoye kuma wicayemera mbona nabo nyusanga bigoye turagirageza dukazibira iko tibishoboka ahantu zahabonye neza urashobora no guhomba gataburundu hanini nubana nk'ubunye nk'ibigori byari biringa awose yononye izunguruka kwije bigori byose yarabimaze
mu kiringo cy'umwaka imvubu zimaze kwirenza abantu barenga 15 abajejwe kuzikingira bavuga ko zibica ziko zironderaho zirisha
iyo rero bihurira yo nabo bantu bagiye kurima bagiye kwimbura bagiye kurudoko batandukanye mu mirima birabarya bibivuna kuko mu mutima wavyo bifise umubabaro yuko byishwe n'inzara bibuza aho birisha kuberaho byategezwe kurisha bahavuye bahashira imirima rero twoharura tuti nko kuva nko mu kwezi kw'icenda ku mwaka wa 2015 gushika uyu munsi duhereye nko muri komine ya Kabezi gushika mu ntara ya Cibitoki turamaze kubura abantu bari hagati ya 15 na 20 bagandaguwe n'ivyo bikoko vy'imvubu haba kuri Rusizi canke kuri Tanganyika mugabo iyo nyifato mbi si nyifato vyahorana cane
hari ingingo zimaze gufatwa kugira ngo imvubu zikingirwe n'abantu ntizibarye
harafashwe ingingo yuko hacibwa umuserege w'ibirometero bishika 10 kugira ngo tubuze abari ko bagomba kubaka mu ruhongore kama uwo muserege rewo havuye ubushigwaho urazibira no vuga nti muri ako karere twimvyemwe uwo muserege ubu haratekanye ibyo binyabuzima birarisha birasohoka bikarya bigataha amahoro mugabo aho bamaze kurima cyane kiracari kibazo dutegerezwa kubibumvisha tukabibatahuza neza kugira ngo turabe kubahagarika kurima aho hantu ndetse no kwakora imirimo itandukanye kuko ari mu ruhongore kama biroroshe ku bwatsi bwari buhari bwatsi kama busubira bukamera ibyo ko bigasaba kubaho
imvubu zitanu nizo zishwe mu kiringo cy'umwaka nyene zimwe zishwe n'abanyagihugu bashaka inyama canke bazitega mu mirima yabo izindi nazo zishwe n'abajejwe umutekano bariko bakingira abantu zishaka kurya n'atamatohoza akorwa abajejwe uruhongore kama rwa Rusizi bemeza ko imvubu ziri mu kiyaga Tanganyika na Rusizi zirenga 1000 eroje buri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho ikiganiro Amerikana. Umwe mu bakandida ba mbere bakomeye mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Hillary Clinton, wo mu ishyaka ry'abademokrate, yahagaritse by'agateganya iminsi mike imirimo yo kwiyamamaza. Yatangaje ko arwaye umusonga. Byatumye rubanda batangira gusaba ko abakandida bose batangaza uko bahagaze niba hari indwara bafite cyangwa se niba ari bataraga erega nta mugayo bombi bageze mu zabukuru ndavuga bakomeye Hillary Clinton ashigaje ukwezi kugira ngo yuzuze imyaka 69 y'amavuko naho Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani afite imyaka 70 n'amezi 3. Umuntu umwe niwe watowe akuze gutyo mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ronald Reagan, wari hafi cyane kuzuza imyaka 71 y'amavuko mu 1981. Turetse ibyo, rubanda nanone batangiye kwibaza cyane icyakorwa umwe mu bakandida barangije kwemezwa burundu n'ishyaka ryabo aramutse avuye mu matora cyangwa se aramutse yitabye Imana mbere y'umunsi w'itora. Kugeza ubu ntibirabaho na rimwe mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumukandida ushaka kuba perezida w'igihugu asezera cyangwa se yitaba Imana mbere y'itora. Ariko amashyaka yateganije ko bishobora kubaho nuko ashobora kubyitwaramo biramutse bibayeho. Muri rusange, amashyaka yombi y'ibigugu uko ari abiri, iry'abademokrata n'iry'abarepublikani, yateganije ingamba zijya kumera kimwe. Ishyaka rishobora gukora indi kongre, convention nk'uko bayita hano mu Cyongereza. Ariko kubera ko bigoye gukoranya abantu 1000 mu gahe gato, perezida w'ishyaka afite ububasha bwo gukoranya komite nyobozi yo ku rwego rw'igihugu kugira ngo itore undi mukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Umubare w'abagize komite nyobozi ya buri shyaka uratandukanye. Ishyaka ry'abademokrate mu rwego rw'igihugu rifitemo abantu 447, naho mu ishyaka ry'abarepublikani ni 168. Komite nyobozi ifite uburenganzira n'ububasha bwo guhitamo umuntu uwo ari we wese yishakiye kugira ngo asimbure kandida perezida uvuyemo. Hagati aho, ishyaka ntirishobora na gato gukura umuntu mu matora. Igihe kandida agihumeka, ni we wenyine ubwe ushobora kwivanamo cyangwa se akavanwamo n'urupfu. Ikindi, nta bubasha na gato umukandida waba yikuye mu matora afite bwo gushyiraho we ubwe kandida wamusimbura. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Ndabashimiye cyane rwose. Ibiganiro byacu birakomeje.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti zacu, ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Ubushinwa birabandanya gukorana ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Abahinga baramaze kugabisha ko ibihindagurika ry'ibihe rishobora kuba intambamyi ikomeye. Ahanini ivyo biterwa n'ivyo abantu bakora nko kurunka ivyuka vyakira mu kirere hamwe n'ivyo bakoresha amahinguriro nkigihe baba bariko barakora nk'amafrigo yo gukanyisha. Mu ntumbero yo kugwanya ihindagurika ry'ibihe, amakungu yafashe ingingo yo kuja munsi y'ibipimo vya Celsius 2 ku bushuhe burungikwa n'amahinguriro mu gihe aziga ko iyo ngingo yubahirizwa bigaheza bikagabanya ivyuka vyakira mu kirere. Itariki 12 z'ukwezi kwa 12, ibihugu bishika kujana na 195 vyarashize igikumu ku masezerano y'i Paris ategekanya kugabanya ivyuka vyakira. Kugira ayo masezerano ashobore kuja mu ngiro, ibihugu bishika kuri 55 bigize ibice 55% by'ivyuka mw'isi bitegeza kuyemeza. Ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Ubushinwa nivyo birunga iki gice kinini c'ivyuka, ibice bishika kuri 38%. Nico gituma itariki 3 z'ukwezi kw'icenda mu gisagara ca Hangzhou mu Bushinwa, President Barack Obama hamwe na President Xi Jinping w'Ubushinwa bemeje ayo masezerano y'i Paris. Mu vyo bumvikanye, nuko babandanya gukorera hamwe kubijyanye n'ubuhinga bwa none hamwe n'uburyo bwo kugabanya ihindagurika ry'ibihe mu kugabanya buhoro buhoro ibijyanye no guhingura no gukoresha ibyuka byanduza umushyikiranganyo ajejwe imigenderanire n'andi makungu wa Amerika John Kerry amenyesha ko iyo ntambwe ikomeye yagizwe n'ivyo bihugu bibiri izo tuma amasezerano y'i Paris ashigwa mu ngiro kandi yubahirizwa ivyo kandi bikazokinga impanuka zidasanzwe zijanye n'ihindagurika ry'ibihe kurunganwe ruri imbere leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'Ubushinwa bisaba ibindi bihugu kwinjira muri ayo masezerano y'i Paris kugira intumbero umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yihaye yo gushyira mu ngiro ayo masezerano uyu mwaka ishoboke iki ni igikorwa cyihuta gisaba gushyira hamwe ingufu kugira gitere kije imbere ataguteba
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro by'uyu munsi ariko muri Karoyizi Bigirimana atwibutse muri make amakuru y'iki gitondo.
Amakuru twabashikirije umukuru w'igihugu cha Zambia Edgar Lungu ejo ku munsi wa kabiri niho yarahira kurongora igihugu inyuma yaho sentare nkuru y'igihugu yankiye urwandiko rwatanzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi urwandiko rwasaba guhagarika ivyo birori nayo muri Ethiopia leta y'ico gihugu yaragiriye ikigongo abanyororo b'abayisilamu barenga amajana 7 bari bafungiwe mu mabohero atandukanye muri ico gihugu bamwe muri abo bari kuwe harimwo abari bafashwe bagirizwa kurenga ku itegeko ryo kurwanya iterabwoba ryateye impari bakaba bari bamaze imyaka itari mike mu mabohero aho muri Ethiopia naho abakuru Somalia murambabarira Somalia yarakiriye inama y'umunsi umwe yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu karere ujejwe iterambere IGADE inama yabaye ya mbere mpuzamakungu ibereye muri ico gihugu hari haheze imyaka irenga 40 perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yarashimishijwe n'iyo nama mu kuvuga ko ari kimenyetso cy'uko Somalia iri kirava mu kajagari imazemmo imyaka itari mike umuvugizi wa perezida Salva Kiir wa Sudani y'Ubumanuko arahakana raporo yagiriza Salva Kiir n'uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar kuba barirundanirije ko amatungo y'abanya Sudani y'Epfo afise agaciro kama miliyoni y'amadolari iyo raporo yasohorewe aha muri Amerika ivuga ko perezida Salva Kiir na Machar bakuye ubutunzi bwabo amafaranga bagurisha ibirwanisho hamwe nayo bagurisha ibitoro Nayo Shimon Peres yahoze ari umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere wa Israel ari muri koma kuva ejo ku munsi wa kabiri inyuma yaho basanze arwaye mu bwonko naho perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kabiri yari yagiye mu gisagara cha Philadelphia aho yari yagiye gufasha umukandida Hillary Clinton asanzwe ari mu karuhuko inyuma yaho bamusuzumiye indwara iyo mu mahaha muri urwo rugendo perezida Obama yavuze ko ashigikiye umukandida Hillary Clinton yarongeye kandi aja mu gikorwa cyo kwegeranya amafaranga yo gushigikira Hillary Clinton abakandida bompi Hillary hamwe na Donald Trump batavuga rumwe nawe bagiye gushira ahabona bavuga ko bagiye gushira ahabona amakuru ku magara yabo
Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birakomeza mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.